nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwerewe neza nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba Gateka Kawe, turi ku munsi wa gatatu igenekerezo ya 2021 Ruheshi n'umwaka w'2023. Musangwe ikaze mu makuru twabateguriye kuri uno mugoroba. Amakuru tukaba tugira tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abantu batatu mu ntara ya Muyinga muri komine Giteranye bashobora guhanishwa umunyororo uri hagati y'umwaka n'imyaka ibiri, bagezwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ibyo bafatanywe nabyo bigashobora kugurishwa na leta, amafaranga akaja mu kigega cya leta. Umukuru w'igihugu asabwa gushiraho imigambi rashe yo kunagura igisata cindero cugarijwe n'ingorane z'ubukene zo kubura intebe abana bicarako n'ibitabo mfashanyigisho. Muraza kubikirikira murano makuru. Leta y'u Burundi ishobora kwitwarirwa na bamwe mu bazohomba kubera batashoboye gutanga amafaranga yabo ku mvo z'ikiringo gito catanzwe co gusubiza inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5. Ibyo bisigurwa n'umushingwamanza Yves Runyagu avuga ko atategeko ribuza abantu kwibikira amafaranga mu mazu. Musangwe ikaze mu idonido ry'ano makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba Agateka Kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Amakuru twabateguriye tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Umunyororo wo gufungwa ubuzima bwose nico gihano sentare nkuru y'igihugu ya Makamba yaciriye umupolisi Simplice Niyomukiza yariko yimenyereza akazi muri komisariya y'igipolisi Inyanza Lac mu ntara ya Makamba. Sentare yamwagirije kugandagura nkana bagenzi we babiri barashwe ku munsi w'Imana uheze. Ibyo byose uwo munyeshure w'umupolisi yarabihakanye akavuga ko yabarashe atabishaka kwa masase yamutorotse mbere ko barabagenzi biwe. Uwagizwe icaha akaba yaburanye atagira umwunganira imbere y'intahi. Ibyo banonosoye ibyigwa by'amategeko bavuga ko hari agahaze kuko sentare idashobora kuburanisha umuntu yagirizwe icaha gikomeye kandi kiremereye nk'ico atamushingwamanza afise. Tumenyeshe ko uwo mupolisi yaciwe ico gihano abamutwara bo bari batanze cegeranyo kivuga ko abo bapolisi bapfuye yabarashe bivuye kugusamara, ariko sentare ikaba itabikoreye ko Simplice Niyomukiza akaba yarashe abo bagenzi biwe mu gitondo cyo ku munsi wa Mungu. Tukiri mu ntara ya Makamba nyene kandi mu gisata cy'ubutungane, imyidogo ni yose mu muryango wahora atwara ipikipiki yunguruza abantu yarashwe n'abapolisi aca aracikana ageze kwa muganga. Bikaba byabereye muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba hari mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze 2022. Abajyango basaba ko abakoze ico caha bahanwa, ipikipiki nayo igasubizwa umuryango w'umuhisi, ikaba kuva ico gihe cose ipfungiwe mu gipolisi mu ntara ya Makamba. Ni inkuru tubaza Alema Jose Barenga.
Amakuru uganda rwa radio Inzamba Gateka Kawe rukura ngahi gatwe atomesha ko hari kugenekezo ya 18 z'ukwezi kw'icumi mwaka uheze, aho Sabushimike Justin yategegwa n'abapolisi babiri bazwi ku mazina ya Francois Atadira Shwabara na Ngendakumana Yahika asanzwe yari mukuru w'ikirindiro cy'igipolisi cy'igatwe aho wamurashe atahutse. Amakuru atumenyesha ko yaciye ajana ku ivuriro ritoyi bungabunga ubuzima, ariko bakaba batashoboye kumuvura kuko yari yababaye cyane. Icegeranyo cya muganga kuri iryo vuriro yakoze yerekanye ko Sabushimike Justin yarashwe bimwe bikomeye, niko guca murungika ku bitaro bikuru by'Imakamba aho yacikaniye atarashikayo. Eka no mu bitaro by'Imakamba naho nyene baragize icegeranyo cyerekanye cyatumye uwo muntu acikana. Icagiye gutangaza umuryango nuko mu gipolisi bahavuye bavuga ko iyo muhisi yagonze igiti atarashwe, kandi icegeranyo cyo kwa muganga cyerekana ko yishwe n'amasasu. Basaba ko ubutungane bwo kurikirana abakoze ico caha, iyo pikipiki nayo igasubizwa umuryango.
Kwebi jadu tia ama ke ubugambe waki murasa waage ageje kwa intimida awanyagi ugu kugia mwani wabu nibabu gukuri kukona awanyagi ugu mwiyo michunga la wosi wali baba wa inaba motari wali baba wa ye babo onye ukuhu mugenzi wa warashwe kumogara garo mga wakachwa wa, si chef de zone wa bibigina si umukuru mutumbo wa bigina wosi wakabi horera si mustanheri wesa akabigira wakabigira mizuwe ni ngoma na nuja njene komisi regionale wakacha wii horera none tukaje tubaza twarabaje procureur none ko mushaka ibindi byemezo ibyemezo bisumba ijyarapo ijyarujya rukatasugwandiswe n'umuganga wo kuri centre de santé bungabunga ubuzima yo ngahi gatwe mu ruha gaciro gaki canke none ko umunsi tuzana ibirego mwatelefonye mukababaza ati iyi moto yabo murayifise atego turayifise kandi hakaba hari haheze amezi munani batara tanga ko iyo moto y'umujyango boyisubiza umujyango bakayihagira bakayigumya none twarabaje ati none ni giki cyatumye uwo munsi bacu batwara moto yiwe mu ikambi kugeza ubu abantu bakaba kamiswe n'ingoma ntibatange iyo moto ku mujyango canki bavuga ati iyo moto twayifatiye iki niki niki nica ikindi cyemeza coza cyemeza gisumba ico gusomba kuba bafise moto y'umujyango wacu kandi yari uhisi yari afise uwo munsi ariyo yiwacu hama ni ikindi cyaye cyemeza coza gisumba rujya rukatasi ko kwa muganga bijya byonyine ibyo bintu bibiri byonyine nyine ni ibintu byotuma bafata abo bapolisi bakabafunga hama bagakora amatohoza bisunzwa amategeko y'igihugu hama babona yuko bera bakavuga ati dusanze bera babona yuko batira naho bakabanza bagakubitwa intare mu gahanga
kwera makenga yose uruganda rwa radio inzamba rwaronde kuri telefone komisere arongwe igipolisi mu ntara ya Makamba cyo kimwe n'umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ikukira ntara ya Makamba kugira batanga umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kubaronka
ale majeste barenga arakenuye tukiri mu gisata cy'ubutungane tuvye buragane mu ntara ya Makamba tugende mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushiruseruko bw'u Burundi igihano cyo gupfungwa hagati y'imyaka ibiri n'umwaka umwe nico gihano cyari gisabiwe abagabo batatu bava ku mitumba itandukanye ya komine giteranye mu ntara ya Muyinga n'umushikirizamanza wa Repubulika muri iyo ntara bagiriwe n'icaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ni mu ntara y'ikibiri aho ya sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yo kuri uyu wa kabiri uheze ikawa yumye be n'ibiharage byumye nibyo bafatanywe amanza asaba ko byogurishwa amafaranga bigurishijwe agaheza akaja mu kigega cy'igihugu nk'uko amakuru ava muri iyo sentare abimenyesha reka inkuru tuyibaze Karine Dusabe
abo bagabo uko ari batatu baciriye urubanza rw'ikibiriraho ni Deogracias Inkurikiye haturuka ku mutumba Gasenyi wa komine Giteranyi intara ya Muyinga yafatanywe ibiro 200 by'ibiharage n'ibiro 160 by'ikawa yumye yarashoreye mu gihugu kibanyi cha Tanzania nayo rewonse Imana irambona wo ku mutumba Mihigo yafatanywe ibiro 40 by'ikawa yumye mu gihe Diodone Mugabe ava ku mutumba Bisiga yafatanywe nawe nyene ibiro 40 by'ikawa yumye bose bakaba bari bayishoreye mu gihugu cha Tanzania nk'uko umushikiriza manza wa Repubulika yabibagirije bose uko ari batatu bakaba bakurikiranwa ku caha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu kubacira ibihano sentare ikaba yishimikije ingingo y'amajarane 30 y'igitabo mpanavyaha nk'uko amakuru ava mu begereye iyo sentare abimenyesha Deo Nkurikiye akaba yahanishijwe umunyororo w'imyaka ibiri Leonce Manirambona na Diodone Mugabe nabo bahanishwa gufungwa umwaka umwe ibiro 240 by'ikawa yumye hamwe n'ibiro 200 by'ibiharage bafatanywe bikazoca bigurishwa amahera avuyemwo agashigwa mu kigega cy'igihugu
Karine Dusabe arakenuye tumira mate dure tubandaye n'amakuru twabateguriye
Inzamba
mwe komukikia na radio Inzamba agateka kawe mushobora kwikia na kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org amakuru twaba teguriye tubandarize mu gisata cy'ubutunzi ingingo yo kubuza kubikura amafaranga menshi labandanya mu mabanki mato matakorera kure y'umugwa mukuru w'intara ya Kayanza ni mu gihe ngingo yari yafashwe ni banki nkuru y'igihugu mu ntumbero yo gukura ku isoko inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 zakozwe mu mwaka w'2018 ikiringo cy'iminsi 10 cyari cyatanzwe kikaba cyaheze ku munsi wa gatandatu uheze reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Hunziman
Akarero gatangwa na bamwe mu begereye amwe muri aya mabanki ni Copec ya Butaganzwa naho ikiringo cy'imisi 10 cyari cyatanzwe n'ibanki nkuru y'igihugu ibuza kubikura amafaranga arenga 50,000 y'amafaranga y'amarundi. Umvirize umwe mu begereye Copec ya Butaganzwa.
Ikibazo gihari ni kwa microfinance ari kure y'isagara imeze nk'iyo restriction y'amafaranga barakira iracyahari.
Naho atarashikirizwa icatumye iyo ngingo ibandanya yibaza ko vyoba biva ku kubura amanoti mashasha kuko izo banki ziri kure y'igisagara ca Kayanza. N'ukutumwumvirize
ishobora kuba bitako kubera ko ari kure ugereranije naho igisagara biherere ugasanga rero igapfuzijanye na
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba twarondeye kuri telefone Remikisha hayo buramatari w'intara ya Kayanza kugira ngo gice bivuze ko telefone yiwe ntiyari ku murongo.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye tukiri mu gisata cy'ubutunzi ngo koba ari ukunyaga abanyagihugu batashoboye kubitsa mu mabanki amafaranga yabo yose babiri yakuye hisunzwe ingingo iherutse gufatwa n'ibanki nkuru y'igihugu yo gukura inoti za kera za 5 na 10 zibitswe mu mazu y'abantu. Uko niko bisigurwa n'umushingwamanza Yves Runyagu yanonosoye amategeko agenga urudandazwa akavuga ko leta ishobora kwitwarirwa n'abahahombeye inoti zabo mu gihe atarizo basahuye igihugu ngo ntacaha na kimwe bakoze mu gushingura inoti zabo mu mazu yabo. Dukurikire umushingwamanza Yves Runyagu.
Hari abantu ingingo yabangamiye kandi ugasanga mu by'ukuri amafaranga yabo bayarondeye atakibazo bari mu kuri. Abo bantu nibaza ko leta idakwiye kuba rero babera ikibazo yobateza ibibazo ahubwo leta niyo baronderera inyishu nyene. Nkumbure ukwiye kugira ibibazo n'uwo muntu azi ko ayo mafaranga yaronse mu buryo mudahuye n'amategeko arayo yanyanze igihugu canke yivyo mu bundi buryo adashobora gusigurira aho yakuye. Aha rero nibaza ko abo bantu cyari bigoye cyane ko muri iyo minsi 10 kurajya amafaranga bavuga umuntu atanga ku munsi ko bose bobikora koko kujya na cyane cyane ko hari n'imirongo myinshi n'amabanki ubwayo bigaragara ko bisa naho yageze aharengerwa. Aha rero twibaza ko ari ikibazo nkumbure ibanki nkuru y'igihugu izofata mu minwe ikamenya ingene gikemura yonyine cyane cyane hisunzwe uko kurondera gutunganiriza abantu bose na cyane cyane ko mu by'ukuri gutunga amafaranga mu nzu ubwabyo si byiza nibyo ariko si icyaha cyotuma umuntu abihanirwa kubera inyungu runaka ifashwe na leta. Nibaza rero ko n'ababijejwe nabo bazobibona bagaheza bakabikorera ko kugira ngo babatunganirize. Mu mategeko mu by'ukuri leta idashobora kuburanya nibisanzwe yikoreye ikosa umuntu ari wese. Gusa ngaha ntitwokwibagira ko hariho ingingo umukuru w'igihugu yafashe yuko atamuntu azasubira kwitwarira leta ahubwo azitwarira nkumbure uwamurenganije ku giti ciwe naho yaba ari umukozi wa leta. Yego birashoboka ko umuntu yitwara uwarenganijwe akitwarira leta agatunganyirizwa ariko kubishira mu ngiro nibaza ko ari ikindi kibazo rero kigoye kubera ibyo bintu umukuru w'igihugu yavuze mu minsi iheze. Tukibaza rero yuko uko biri kose inzira yoba nziza kuba ari uko ibanki nkuru y'igihugu BRB ariyo yonyine iyo bifata mu ntoki ikabatunganiriza abo bantu ntihagere aho umuntu arinda kwiyumvira ko yoja mu masentare.
Uwo yari umushingwamanza Yves Runyagu asigura ibyo amategeko avuga ku bijanye no kubika inoti mu mazu. Tukiri mu gisata cy'ubutunzi abarundi baba hanze y'igihugu bafise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu bishikirizwa na Kaburiyeri Rufyiri arongoye ishirahamwe rigwanya abaryi biture n'abasesagura amatungo ya leta. Ivyo akaba yashikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu ku igerekezo rya 2021 ruheshi umwaka w'2023. Kaburiyeri Rufyiri akamenyesha ko ibi mu biganiro yagiranye n'abarundi bari mu bihugu bitandukanye basaba leta guha agaciro ivyiyumviro bishikirijwe n'abarundi bari mu mihingo yose naho badasangiye ivyiyumviro vya politiki kuko ari vyubaka igihugu. Tumutege yompi.
uruhara rwa diaspora uruhara rwa barundi baba mu mahanga ni ntangere kuko bo bafise experience y'ibintu byinshi n'iyo nama rero twagize muri Amerika itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2023 ubwa mbere abo barundi baravuze ibintu bitari bice nkabanaciye ndabishira mu rwandiko dasanzwe namwe muza kuronka ubwo rwandiko ruravuga ibintu bitari bice biraba igihugu hamwe nibibara babo nyene kugiti cyabo mugabo kandi hariho n'ugwandiko rugira kabiri rurabana n'ikiyago n'ikiganiro twakoranye n'umukuru w'igihugu Bruxelles mu Bubiligi mu mwaka w'2022 mu kwezi kwa kabiri icyo kiganiro twaravuganye ibitari bike harimo iki kintu kijanye na budget programme ntiyari bwabe ntiyari bwiyumvigwe ngaha mugabo nasanze mu bwenge no mu byiyumviro by'umukuru w'igihugu byarimo icyo rero cyaraduhimbaye cyane kuko yari nkindo turatwe dufise kuko nkuko nabivuze twese tuko tukorera barundi kandi ivyo tuko turavuga ni byubaka icyambere rero nagomba shikirize kwibi iyi abarundi bavuze basabye yuko diaspora no kuvuga abarundi baba mu mahanga leta yobumviriza bimwe bidasanzwe ikabaha ikibaza gikwiye kugira ngo nabo batere umuganda wabo kandi mu kubikora bakabikora bataravye ibi bintu by'imigambwe hari ibintu bikunda kuba aho usanga ibi bintu by'imigambwe bikunda kuja imbere cyane mugandagenda babwire ko mu bintu by'iterambere mu bintu by'ubutunzi ibintu by'imigambwe na politiki bikwiye kuva mu byumviro byacu tugashira imbere ibintu by'ubuhinga nibyo bintu bishobora gutuma dushika kure ibyo ndabivuze gutyo kuko hariho nk'ambasada mwamwe narinze kuvuga izina ngaha usanga iyo batumye ko barundi cyangwa bateguye iminsi mikuru nk'ibi bya independence n'ibindi usanga batumira abantu mu muganga utwara gusa ibyo nabyo nishobora ngo bifashe kuko iterambere riraba umurundi wese
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru turiko turabashikiza tuyabandanize mu gisata cindero ubukene ibikoresho mfasha nyigisho bidahagije n'abanyeshuri biga bicaye hasi no kumabuye ni mwe mu bihanze igisata cindero mu Burundi bishikirizwa na Iraria Nibizi akurikirana hafi igisata cindero mu Burundi ni muri bimwe mu biranga intwaro ya Baristo ndayishimiye muri iyi myaka itatu amaze ari waramutswa igihugu Iraria Nibizi agakebura umukuru w'igihugu gushira imbere imigambi yogirira akamaro abana b'u ni gisata cindero muri rusangi tumwumvire
turaje imyaka itatu iheze intwaro ndayishimi Evariste tanguye ico tubona mu gisata cindero nitwubwo ko ariho byinshi byateye imbere naho hariho umwizero umwe nuko leta y'u Burundi yihaye akanya ikagira inama rukokoma yo gusuzuma ingorane ziri mu gisata hanyuma n'umuti wotorerwa ko uri kuraraba iby'indero ubwindero itera imbere ko bubaka amashure hama bubatse amashure bagakorera kuri programme zifise akamaro ku kazoza k'abana hama bagashyiraho abigisha bakongera bakabaha n'inyigisho aho umuntu yaheze akacaraba icahindutse mu gutanga akazi no mu kubahiriza abigisha hanyuma icyo twoca tuvuga yuko mu byo kubaka amashure turabona ko bitateye imbere cyane uravye n'ibikoresho by'ishuri byo gufasha ibikoresho mfashanyigisho ntabwo bishemeye cyane kandi ibyo birafise ingaruka mbi cyane cyane uhereye no mu mashuri shingiro iyo batubatse amashuri akwiye abana bava mu ishuri shingiro baca babura iyo baja icyambere baca babuza abari hasi kuduga hama baduze nabo bakaca babura amashuri kubera kugira ngo bari mu mashuri shingiro bashobore gutera imbere nuko hari kugurugwa amashuri y'imyuga kwiye ashobora kwakira abanyeshuri kugira naho ayo mashuri y'imyuga bayugurure nuko abayubatswe nuko bayahaye ibikoresho nuko babaheje bakigisha abigisha icyo gisata rero c'imyuga kiracari inyuma cyane aho ntacateye imbere ahama ikubindi bisata kubyukubaka amashure umurindi ntiwari munini cyane kubera ucubirabira kubitigiri mu ishure amashure usanga yuzuye cyane hamugasanga umwigisha umwe ategezwa kwakira abanyeshuri bashika ijana banarenga kongereza abigisha ahubwo bagumye bagabanya igitigiri cy'abigisha kandi bakaguma bananiza abigisha hama nabigisha bakabasanze bazaba batwara kure navyo nyene n'ingorana ariko bari bashize muri programa yuko abigisha bazobegereza aho baba ariko ntibyakunda kuko kugira babikore paru kuri muri rabigisha mugabo bategezwe ko bashize abandi bigisha
ano makuru twabateguriye tuyasozerere mu gisata cy'umuziki nakaranga kuri uyu wa 21 ruheshi amakunga himbaza umunsi wahari umuziki mu Burundi abacuraranzi n'abaririmbyi bakabona ko badahabwa ikibanza gikwiranye n'ibikorwa bakora Omer Nzoyisaba akorera mu gisata cy'umuziki ndangakaranga asaba Burundi kwisunga ibindi bihugu byateye imbere muri ico gisata cy'umuziki bagashiraho amategeko akingira abaririmbyi mu ntumbero yo guteza imbere cyane cyane umuziki kavukire ufasha no gutsimbataza indero y'ikirundi hakoreshejwe ibicurarangisho kavukire na kijambere tumutegeyo
novuga yuko usanze abartiste b'u Burundi mu bikogwa basanze bakora kandi bitangira ariko ubasanze bari no mu bibazo bitandukanye cyane cyane bijanye n'uburyo akazi kabo gatunganijwe mu gihugu musanzwe muzi yuko mu bihugu bya Afrika cyane cyane nko muri ibi bihugu byacu bitaratera imbere ikintu kijanye n'umuziki ni ibintu ama leta yacu atarumva yuko ari ibintu ingira kamaro bishobora no guteza imbere igihugu mu bijyanye n'ubutunzi ariko tumaze kubona yuko mu bindi bihugu usanga igisata kijanye n'imico kama usanga ari igisata cinjiza amafaranga menshi cyane twebwe rero bikadutangaza impamvu leta zacu zitarabira no kubindi bihugu kugira ngo aba artiste abahinga mu muziki bashobore kuronka ikibanza bari bakwiriye aba artiste bo mu Burundi barakora cyane ahubwo icyo bakwiriye nuko boshigikirwa kuko turabiye nko muri gihugu cyacu cy'u Burundi hariho ibintu byinshi 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 gose bishobora gucana intege ibyo bishobora gucana intege harimo uburyo inzego zijejwe abahinga mu muziki zidatunganijwe kuva hasi gushika hejuru ibyo rero bishobora bituma ibyo dukora twebwe bidashobora kuronka umusaruro cyangwa umwimbu uhagije haba ku gihugu cyangwa ku muhinga cyangwa mu artiste cyangwa mu musicien ku giti cyiwe ibyo rero bica bizana umwikomo mu bari muri ico gisata kuko baba bari ko barakora nk'abantu batamba birorera aha rero turashobora kuvuga ngo nk'ibibazo bijyanye no gushyiraho inzego zikurikirana amategeko cyangwa urya rwego rwitwa OBDA murabona yuko ari urwego ruhari mugabo rutari kurakora akazi bijejwe kugira ngo abahinga bari muri iki gisata borohegwe cyane cyane bakingigwe mu bijyanye n'amategeko bimwe twita droit d'auteur
Jenagira ngwigine Komonye ye
Kuvuga rero ico twebwe twosaba muri iki gihe nuko igihugu cyo kwisunga amategeko ibindi bihugu bikoresha hanyuma bagashobora guhimiriza abagwizatunga kugira ngo bamenye yuko igisata kijyanye n'ubuhinga mu muziki yuko ari igisata bakwiye gushyiramo amafaranga
ni kuri iryo jwi rya Omer Nzoyisaba duciye dusozera ko amakuru twateguriye yo kuri uyu wa gatatu Shimire mwewe mwese mwariko mudu tegayomi aya makuru mukamwashikizwe na jewe Bonfisi Niyongere ndabikebanure ndababwira nti nagahwana